mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Twaciye dufatwa bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko mu munsi. Tugeze ku kibuga cy'indege cya Kenya, tugiye kugongesha kugira tujye kurira indege, tushobora dufatwa.
Uyu ni umwe mu Barundi kazi batandatu bamaze iminsi itatu bafungiye mu gipolisi cya Kenya, bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta imbere y'uko byari bitegekanije ko bajanwa mu gihugu cya Arabia Saudite. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Hagati aho umuhuzamatati w'u Burundi Benjamin Mukapa afise ubwoba yuko amatati ari mu gihugu cy'u Burundi ashobora kubangamira amatora yo mu 2020. Turabigarukako navyo nyene mu ntango za kino kiganiro. Akumbanze ndabwire muri make kw'intumwa ya Leta z'Ubumwe za Amerika muri Venezuela Elliot Abrams avuga ko umwanya wo kuganira na Nicolas Maduro warangiye kera, kiretse ko hageze kumvikana ko hava ku butegetsi. Nta kindi Amerika ivuga yuko ifise ivugana na Venezuela. Abrams yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko Maduro afise ibihugu bigenzi nka Cuba n'Uburusiya, acasigura ko n'ibindi bihugu atavuze amazina vyamaze kwemera kuzomuha ubuhungiro, gutyo yoshaka yokinjura abatavuganwe n'ubutegetsi hamwe n'abandi banyavenezuela. Bavuga ko amatora yo mu 2017 yatumye ko na Maduro yabayemwo amanyanga, ni nayo ntandaro yo gusaba Maduro ngo akinjure. Hagataho ubushikiranganji bwa Amerika bujeje imigenderanire n'amakungu buvuga ko Amerika yarungitse imfashanyo z'imfungurwa n'imiti hamwe n'ibindi byo gufasha muri Venezuela, kuko vyasabwe na Juan Guaido. Yatangaje ko ariwe muri uno mwanya ari umukuru w'igihugu vy'imfata kiubanza. Maduro yarungitse abasirikare guhagarika izo mfashanyo ku kiraro kigabura Colombia na Venezuela. Abadiplomate b'Abanyaburaya n'ibihugu byo muri Amerika ejo kwa kane barakoraniye muri Uruguay, bavuga ko ibibazo muri Venezuela bikwiriye gutorega umuti hadasesetse amaraso, kandi atana n'abanyamahanga babigiyemo bakareka abanye Venezuela bakavyikemurira. Leta ya Burkina Faso iremeza ko yishe abakora iterabwoba 146 mu buraruko bw'ico gihugu. Ni mugishamwe riharanira gateka kazi na muntu rifise icicara muri Amerika, Human Rights Watch yo ivuga ko yibaza ko mu bapfuye harimwo abanyagihugu basanzwe b'inzira karengane. Igisirikare cagirizwa kandi ubwicanyi ndengerabutungane muri intara yabereyemwo ubwo bwicanyi bw'abagera ku 146. Human Rights Watch ivuga ko hafi abantu 150 bishwe barabasivile bakuwe mu mazu yabo, bicirwa mu maso y'imiryango yabo. Igisirikare cya Burkina Faso ntaco kiravuga kuri ivyo vyagirije mu ntango zinondwe ico bikoze. Abakuru b'ibihugu bihurikiye mu murwi G5 Sahel barabonanye bavugana ingene boshira inguvu hamwe kugira ngo barwanye intagondwa z'abayisilamu muri ako karere. Uwo murwi ugizwe na Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger. Ishami mpuzamakungu ONU risaba abahuti barwanya leta ya Yemen guha abakozi batanga imfashanyo uburenganzira bwo gushikira ikigega kirimo ibifungurwa bishobora kugaburira abanyagihugu bashika ku 4 million bari mu kwicwa n'inzara. Ivyo vyashikirijwe na Marc Loko, umukuru w'ikigo cya ONU kijeje imfashanyo. Izo mfungurwa z'intete zabitswe mu bigega hafi gisagara cya Hodeida kandi zishobora kubungwa. Mu kwezi guheze 2 muri ivyo bigega vyaratewe n'ibisasu. Lokok acavuga ko zimwe muri izo ntete zononekaye, ariko ko hakirimwo izoshobora kugaburira ibihumbi amajana vy'abantu. Ishami mpuzamakungu ONU rimaze amezi rikora kugira ngo rikinge inzara muri ico gihugu catabaguwe n'intambara. Imiliyoni 24 z'abantu, no kuvuga 48% z'abanyemen bose bakeneye imfashanyo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 ku mugoro bane kuri metero 19:22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu ikiganirwa nyumu ntara muracumva tankumanze muri Arusha na Nairobi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongire ndabahe ikaze na nabice ku masonga nkitangura muhuza matati y'u Burundi Benjamin Mukapa abona ko ikibazo cy'amatati ya politika ari mu Burundi azobangamira itegurwa ry'amatora meza yo mu 2020 Mukapa asigura ko kubona atana amasezerano araboneka hagati ya leta n'abayigwanya ari intambamye ikomeye ku mahoro n'umutekano birama ivyo biri mu cegeranyo c'ibiganiro byose uwo muhuza yatunganije kuva muri 2016 iyo raporo yashikije abakuru Gubayase, Mukuri Gihugu cy'u Burundi, ayamirira kure, mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, yarasomye iyo raporo atubwire ibirimo.
Iyo raporo y'umuhuza mu matati y'u Burundi, ijwi rya Amerika rifitiye ikopi, ubu ibarizwa mu biganza by'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, yagiye habona kuri uyu wa kane. Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania atangura dondagura ingene ibiganiro yagiye aratuma ko inshuro zitanu byose byagenze kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2016 avuga ko yagiye arahura n'intambamye nyinshi zivuye ku ruhande rwa leta canke abatavuga rumwe nayo yibutsa nk'itorwa ry'ibwirizwa shingiro kandi yari yasabye ko ico gikorwa coba kirabangira ibiganiro vyatunganirijwe hagati mu gihugu vyatumye ivyo Mukapa atoma ko atagaciro leta biha n'ibindi ku rundi ruhande umuhoza Mukapa amenyesha ko abatavuga rumwe na leta hageze igihe batamwizera bakamutyoza bagasiba ibikorwa yatunganije n'ibindi avuga kandi ko kuri izo mpande zose hari abatashaka ibiganiro yamara bagahuma amaso amakungu bakitaba ariko atagushaka kuhari Inambamye ikomeye umutama Benjamin Mukapa ashimangira ko yamubabaje n'ingene leta y'u Burundi n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD basa kwitaba igice cya gatanu cy'ibiganiro giheruka Mukapa ati twari tugezaho haboneka amasezerano yumvikanywe ko na bose ariko byose byaciye biba impfa gusa Mukapa yatangaje muri iyo raporo ko kubona ayo masezerano atabonetse mu mpera z'umwaka uheze bigaragaza ko ikibazo cy'amatati ya politike akiri yose mu Burundi kuri we yongendo izobangamira itegurwa ry'amatora meza umutekano n'amahoro arama ico mukapashima nuko kuva ibiganiro bitanguye haragahengwe kabonetse ati narahamagariye impande zose gusa n'abashiri ibigwanisho hasi ataka kamo iyo katumvigwa ibarari bajyaraguye kurusha uko biri umuhuza abwira impande zose ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene izoshikana Burundi ku mahoro bose biyumvamwo agahamagarira abakuru b'ibihugu bya yase guhindura ingendo no guhatira abarundi guca muri iyo nzira mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze iyo raporo yari imaze gushika mu minwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petro Nkurunziza ntayikozwa mu kiganiro hajya abamenyesha makuru mu mpera z'umwaka uheze yavuze ko ari raporo ihengamye kandi ko kwitaba ivyo biganiro kwari nko kugwa mu mutego igihugu ciwe cari catezwe
icigeranyo uci byavuye mu biganiro abari hagati mu gihugu batagiyemwo yari bitego n'uruyeri rwatezwe imana irakinga twasanze yuko raporo baduhaye ni raporo yerekeye abantu nyene bashatse gutembagaza ubutegetsi ni nkuko bagomba guca mu bufasha umuguza kugira ngo batembagaze ubutegetsi byoroshe ariko basanze natwe turi maso byashoboye kutwereka by'ukuri iby'abantu byo bagona
Burundi izofayicaranye n'abantu batembagaje ubutegetsi bya 15 icyo kintu
Mu kurangiza iyo raporo Mukapa aranegura ingene abakuru b'ibihugu bya yase batamushigikiye bikwiye muri ako kazi yibutse ingene yasavye akatari gake ko batunganywa inama yabo gihariye igenewe kwiga ikibazo cy'u Burundi ariko bikanka mu gice cya gatanu arico ca nyuma c'ivyo biganiro umuhuza Benjamin Mukapa yatangaje ko arangirije akazi kiwe ngaho anasaba ko yokoregwa mu ngata n'abandi anise niyo nkuru kubw'abari ngaho bari bagizwe ahanini n'abatavuga rumwe na leta gusa bati nimutange imihoho kuko igikorwa co kuduhuza cabananiye
tukagira tuti basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cyo Burundi. Ubwa mbere twashaka yuko Inyu Africaine yishyira hamwe igihugu byo muri Afrika gyoca risubira rigafata ikibazo cyo muri muntu ke. Kuko twasanze umuhuza ariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cyo Burundi atacyitayeho cyane.
Abakuru b'ibihugu bya yase bateba ko kamo ububarongowe no mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Abahinga babona ko bigoye bikiriko kuko Burundi butarabaryiza uwo mutegetsi aramutswa karere kariko kagerageza gutorera inyishu ayo matati. Benjamin Mukapa yaramaze imyaka itatu afashanya n'umuhuza mukuru muri ibyo biganiro ari we mukuru w'igihugu cy'u Buganda yoborika gutanga Museveni. Abo bategetsi bahawe raporo nabo batangaje ko bagiye kwiga ubujye ibyo biganiro byo bandanya. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver niyonkuru arakenuye ivyo biganiro anabikurikiranira hagufi uko bizogenda biratera imbere tuzobabwira. Hari abarundikazi batandatu bamaze imisi bafungiwe mu gipolisi ca Kenya bakaba bafatiwe mu kibuga c'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta baruye mu gihugu ca Arabia Saudite. Bavuga ko bari bijejwe amahigwe yo kuja gukorera amafaranga ari hagati y'ibihumbi 700,000 to 800,000 mu mafaranga y'ico gihugu. Police ijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya isigura ko izobanza kubacisha mu rukiko kugira ngo bavuge uruhererekane rw'abantu babafasha kugira muri Kenya, ariko bo bararahira bavuga ko atanu umwe bazi. Mugenzi wacu i Nairobi Eroje wirika neza atubandandiza ino nkuru.
Abo barundikazi bagizwe n'abakenyezi babiri n'abakobwa bane bose bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca Nairobi berekeza muri Arabia Saudite ku munsi wa gatatu w'indwi. Aba baradusigurira uko bisanze bageze muri Kenya bizigiye amasuhuko.
Twebwe twavuye mu Burundi batubarira yuko tuje kurondera amafaranga muri Arabia Saudite. Twashikiye ahantu muri Uganda aho twashikiye naho tuzi turahamara ukwezi n'iminsi hejuru niho batubwira yuko turindirira visa. Ama visa zisohotse bakace batuzana muri Kenya. Twahamaze iminsi ibiri, nyuma y'iminsi ibiri ca tugenda ku kibuga c'indege. Umva twaraje uko kuntu twavuye muri Uganda turi mu modoka. Tugomba tushike ku mupaka wa Uganda imodoka turimwo irahagarara baratururutsa dufata amamoto baraturenganisha mupaka wa Uganda na Kenya. Kwache duhana n'uwo muntu aza kudutora nyene aturiza mu modoka yiwe acara tuzana adushita muri Kenya ahantu tutazi muri hotel. Twahamaze iminsi ibiri, nyuma y'iminsi ibiri acara tujana ku kibuga c'indege cyo muri Kenya. Dushitse ku kibuga c'indege nyene ego twaragize byose bikenewe tugeze kuri finale twaciye dufatwa.
Bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko mu munsi. Tugeze ku kibuga c'indege cya Kenya tugiye kugongesha kugira tujye kurira indege ushobora dufata.
Narageze mu Uganda ndahamara igihe cy'ukwezi n'iminusu acara antora nyamuntu andana muri Kenya. Muri Kenya ndahageze yaciye antwara ku kibuga c'indege ahageze aho ngongesha baca baramfata hari hageze aho nerura indege.
Bemeza ko bari bijejwe ibitangaza imbere yo kuva mu Burundi.
Amafaranga yo muri Arabia Saudita ngo bayitumbize bayita mareyari. Hariho bavuga yuko ahemba nefsa y'amareyari canke igihumbi bivana rero ngo n'umubosi wa Ronse
akangara gute mu Burundi.
Mu Burundi batubwira yuko nefsa reyari azobari mu maseti sa canke mu mawisa ya Marundi.
Isabana batandatu naringiye muri Arabia kugira ndabaronderere kubera ubuzima nabona bwari bwananiye kandi bwari bwangoye cyane.
Aba barundi kazi basigura ko batigeze bamenya umuntu wabakira muri Kenya bakamenyesha ko batigeze babona mu kibina kimwe kubera imibereho mibi bari babayemo yasani yabahumye amaso.
Bavugana n'undi muntu yatwakiriye we yaje aje kudutegera gusa ku mupaka wa Uganda na Kenya. Mu isanzwe ko twari tugiye kurondera ubuzima twona ko ari ibintu bisanzwe. N'ubuzima bubinyene no kuba warize ntugire icyuma ari ababyeyi utuje kurondera nyene iyo abandi bari ko baraje kurondera ubwo buzima.
Narabona kumenga ni ngora n'icyo gituma byanjemo nkiyumvira hamwe amukamenga ibyo bintu yaba nari nkiri mu Burundi no bihe mu bisanzwe.
Mu ngorane bisanzemwo barafite ico basaba leta.
Nukuri no saba leta ikabiraba nk'abantu twize tugashomera kwicara imyaka itatu atakazi ntane ashe ntanakantu nakamwe bashobora ko leta ishobora kuyumvira iduhe dukore. Niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondera iyo twokura ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kuyumvira iduha akazi. cyane cyane ntabaza leta yuko yora abantu bashomereye abana benshi cyangwa abamama y'ubuzima buhagaze baje mu busambanye cyangwa bakajya kwiba cyangwa mbona yuko nyene bo dutabariza nyene kugira dufume base twironderana n'amaboko yacu aho ko turoneza imibiri yacu ibihugu kubindi nyene nyimba tacyo bahurizaho bakakivugana ko nyene kugira iyo business yacu imenyekane tugenda amahoro
nuko leta y'u Burundi yogiranira ibiganiro na Arabie Saoudite kuko nibindi bihugu byaragiranye ibiganiro ubu ngubu barungika abantu babizi natwe nyene tukaza turagenda babizi
ico cyifuzo nacyo John Ginkuru nziza arongoye ishira hamwe Burundian International bashigikiye
tugiye dufise no twama dusemerera leta nishire hitegeko gukingira abana b'igihugu kuko ni benshi biraruhishije ishire hitegeko kugango abantu bakingirwe je vuga nti ndavye ukuntu bagenda kubwinshi habitegeko rivume rivuga gutya nibababuze Burundi hashije itegeko ryo kubabuza nibashire hitegeko ryo kubemerera mugahabitegeko n'ukuri kuko abara kwari benshi
imbere yo kujya tegeko rijaho abona no gutuza imigwi y'abantu twara abarundi kazi kubagurisha ikwiye kwihutirwa gutuzwa
iyi migwi irashoboye gutuzwa leta y'u Burundi na leta ya Kenya bumvikanye muganga abona ko bigoye mu gihe leta ya Kenya yivyemera kandi wumvise ko no mu Burundi abantu bakora ku katari benshi sumwe si babiri no kuvuga rusaba ko ubwa mbere bahasha guhera mu Burundi
igipolisi kijejwa binjira n'abasohoka muri Kenya cyabwije urya Amerika kwa abarundi kazi bategerezwa kubanza gucishwa mu rukiko imbere yuko basubizwa mu gihugu cyabo kugira ngo basigure uruherekane rw'abantu bafasha kuva mu Burundi gushika muri Kenya mu karere ka Yase ibihugu bimwe bimwe nk'Uganda na Kenya biramaze gusinyana amasezerano na Arabia Saudita tuma abakenyezi n'abigeme babiturukamwo iyo barewe gukora akazi ko mu nzu muri ico gihugu bagenda bazwi bakaziganizwa kazoza kandi umukoresha wabo akabazwi amashyira hamwe agwanya urucuruzwa rwa mwa muntu naye akurikiranira hagufi kibazo c'abarundi kazi bajanwa mu bihugu by'abarabu yemeza kuba bariyo basaga 8,000 eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, with Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari, on my own.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakoze amenyesha makuru bacu Pierre Claver niyo nkuru ikigali hamwe na Eloge wirika neza Nairobi ku nkuru badutunganirije nuko rero ni gice cha kabiri ce kiganiro iwanyu mu ntara ngira ngo murumvise ko kazi ki kambere kamaze kujamo ni Aditop ka medi mu gihugu cy'u Rwanda ni ka kanyarero dusha tubaha ko gutasha abanyu aho baherereye muri benshi batwandikiye ikirere si ciza abo tumaze kugerageza turabona bitari ko biracamwo ariko turabandanya hama bikunze tubakure aho muri murakoze kutwumviriza mu bihugu bitandukanye twumva muri mubugiriki muce kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu koma murakoze abari muri Botswana namwebwe hariho abatwandikiye turagerageza tubahamagare za Malawi aho muri mwaba mwumva ikirundi n'ikinyarwanda namwebwe twibaza ko weekend ziriko zigenda neza abatwumva bari mu Burundi no mu Rwanda namwebwe ikaze ni gwanyu
down low, when you go down low,
I like it,
go down low, when you go down low, don't you hurt your mate, you over when you need honey, when you leave me alone, it's stuck in my head, take it to my jacuzzi, give it to you till you lose it, I'm my holly holly babe.
Trafise Wambere, Janvier Icard. Uherereye he?
Merere ihuye mu Rwanda.
Ihuye haravugwa make.
Ihuye na mahoro masa.
Mhm.
Na kibazo dufite.
Ugashaka gutashande. ushaka gutasha nde uno munsi
nata gusuza abavandimwe bari mu nkamba
abandi ni abandi nabo
abandi na bavandimwe turi kumwe hanihuye harimo papa na mama abavandimwe baje mukanka kwezenu na mujema nganze manweri abavandimwe banje harimo Nizeyimana Rufose umugwaneza Norine na Janvier niyo nizeye
bose ukabipfuriza iki urakoze cyane ubwira umunsi mwiza na wewe ngaho ihuye mu gihugu cy'u Rwanda Janvier
murakoze cyane
namwe Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro niyo iwanyu mu ntara ndi Diane nahazuye akiremesheje minisitiri ya 18 akanya na kugutasha
Maranga mutima yeni mechi Niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire Ngo yarazi kwezi ntiyarazi izuba Yarimenye ubwo yakubonye Yarakubonye agira amazinda Ngo yewe yibagiwe
Turafise na Faustin Amahoro
Amahoro
uri amaja
Ye mba Nairobi
uri Nairobi haravugwa makinga ho Nairobi
Amahoro
batubwiye badutangarije ko ari abarundi kazi bafatiwe ngaho mu gihugu cyanyu Nairobi neza na neza kuri kibuga c'indege mpuzamakungu batwagwa muri Arabia Saudite ibyo bibazo bira urakunda kuvyumva biba ngaho
Nimba kunda kuvyumva no mu mwaka ushize nari nabumbiye
Nuko rero ugashaka gutasha abandi no musiga Fusta
Oye
ushaka gutasha bande uno munsi ijwi y'America rigukumbuze bande
Ushaka gutasha abarundi Bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari muri Uganda na Kigali
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza Ahi Nairobi Ugira umunsi mwiza na weekend nziza Yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ngona mu bavumu humurira nkawe Umwami kazu yobora nituze Kwiya kubonye ibi bibirahunga Ngona jambo ryasobanura uriwe Yanumye ngo nkubwire kwa gukunda Karirimba ndirimba nakawe Mubi bino mukiza zagukunda Wagufite kumemero z'umutima Iya nunye Ya nunye ngo mubire kwa gukunda Kwa gukunda Aka karirimba ndirimba nakawe Mubi bino mukiza zagukunda
Trafise na Desire kuyundi murongo wa telefone Desire ikaze Ego uherereye
Ndinga mu Rwanda
Mu Rwanda haravugwa makimbwe gucu Rwanda
Na mahoro
Ugashaka gutasha bande uno munsi
Ndashaka gutasha mama wanjye y'u Burundi Bujumbura Ndashaka gutasha data wacu batagira gonome ayibodi Ngatasha datacha ni kwa Bosco. Ngatasha mwe kwa musiguzeri ezere aba ingozi mamirondi. Ngatasha na Dani aba muri Kongo mwe nabona musiguzi.
Bose ukabipfuriza iki?
Nabipfuriza umunsi mwiza.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza nama.
Nanyu murakoze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akanya na kugutasha
mugongo kire kwa gukunda
kwa gukunda
aka kayimbo nimba na kawe mubebe na mwapisa za gukunda
kasa
wakufite kumemero zumbuti
nimege dandi.
Babivuge mugi China, chenye babivuge mugi Faransa. I can stop to treat you, baby. I love, I know you love me. Koreshi mitoma, pana niwe bakoreshe nganga. Tenda kura hii, kukukunda sinobi hazarika. Urukundo kwawe ni original, ukuru nema mgo ni final. Urukundo kwawe ni magical, ukuru nema mgo mistake.
Njuge meko Washington DC mukirundi mu Kinyarwanda. Felix Ikadze. Felix, Felix uratwumva? Felix ndumva tu dashoboye kumvikana, turamugerageza hanyuma twumve ko dushobora gusubira kumwumva. Akaririmbo ni aka Satvi ni Karabarya kari mutwa nyuma aheruka gusohora.
Babivuge
mugi China, chenye babivuge mugi Faransa. I can stop to treat you, baby, I love, I know you love me. Akoreshi mitoma, bana niwe bakoreshe nganga.
Turafise na Pascal ku yindi murongo wa telefone. Pascal Ikadze. Ego, uherega Pascal. Uri Mogadisho. Haravugwa makinga ho Mogadisho muri Somalia. Uri mubagiye kugarukana amahoro canke uhakorera yindi mirimo? Ariho amakuru avuga yuko amagenekerezo ya 23 gushika ku ya 27 mushobora kuba bamwe mu bagenzi banyu canke ngirango nawe nimba uri ku rutonde hari habazotangura gutahukanwa mu gihugu c'u Burundi. Rero ni imyiteguro igeze
aje ni ruhaniruwa na mandigeze bashaka gusubira inyuma mandigeze barakaheruka.
None urabona ubona biteguye gute abazotaha aba
ashirike gwenye yandaye?
No kugashaka gutasha bande uno munsi gapasika.
Ashashaka gutasha bande yewe babagenzi bari hanze bari hanze. Ni cyane hari muri Tanzania gucyo hagara afi ari muri Tanzania ndayikeza Eric.
Ego urakoze cyane ngaho Mogadisho muri Somalia ugira umunsi mwiza. Urakoze Pascal ugira umunsi mwiza. Turafise kandi na Gakuzu ku yundi murongo wa telefone. Gakuzu Ikadze. Ego, uherereye Gakuzu?
Nibahe?
Uherereye he? Uri he? Muri kano kanya tuvugana. Gakuzu uratwumva?
Ndabumva ariko umurongo tumeze nabi, sinzi niba nabahiye indi.
Oya ntacu twe turakumva, gumaho nyene. Uri mu gihugu icaye?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Noro Kivu, teritwari ya Masisi.
Imirongo yanyu turazi ko yama yatugoye, ariko reka tutaranakubura ahubwo utasha ufise ku mutima.
Murakoze cyane, ndabashimiye kuzijya Amerika kugira ngo mutegure ikiganiro cyo gutasha abacu. Hariho ndatasha Penina Tuyikunde uri hariya mu Buganda, Germain Tuyambaje nari mu Buganda, hari Pasteur Dusabe Benjamin ari hariya muri Philippine, n'abandi bose ku izina rya Teofile Mugabo Gakuzu bari hano ku gihugu cy'abaturanyi mu Rwanda.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ndibuka na akingene Foste na wari hano
urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza ngaho muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cyacu no munsi mategure mongera mushikirizwa na Jodiane Nahazwe yakoze engineer Joy yadufashije kugishikana iwanyu hamwe na Macbilia Bero bari kumwe na Joni Mukankusi yadufashije kubahamagara twemi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya muranigwa mu byo murimo byose tubasigiye kano karirimbo mukumvirize gato la, 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 la.